Iri ni ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika itanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu, mwaramutse neza aho muri hose. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika mu biganiro byo kuri uyu wa mbere. Ubu ni saa 11:00 mu gitondo I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Hano I Washington DC ku Ijwi ry'Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ibiganiro byacu by'uyu munsi bigiye gutangirira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndetse no muri Afrika. Dutege amatwi mugenzi wacu atugezeho ayo makuru.
Etienne Karekezi, urakoze. Nshuti mwese turi kumwe, mwaramutse neza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje intumwa mu burengerazuba bwa Afurika gusuzuma aho ibyerekeye kurwanya indwara ya Ebola bigeze. Ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye yatangiye uruzinduko mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika kugira ngo arebe inkunga y'amahanga ikenewe ku bihugu bihanganye n'icyorezo cya Ebola. Mbere yo kugera mu murwa mukuru wa Guinea, Samantha Power yabwiye televiziyo NBC ku igisubizo cy'amahanga ku cyorezo cya Ebola gikwiye gufatwa ku yindi ntera itariyo kiriho ubu ngubu. Inaha I Washington, Perezida Barack Obama yabonanye ejo ku cyumweru n'abashinzwe ubuzima bw'abaturage hamwe n'abajyanama be mu by'umutekano w'igihugu baganira ku byo Perezidansi ya Amerika yita ingamba ziboneye mu guhangana n'icyorezo cya Ebola. Iyo nama yabaye nyuma yuko leta zunze ubumwe za Amerika leta zimwe New Jersey, New York na Illinois zishyizeho iminsi 21 hitegetswe yo gushyira mu kato abakozi bo muvuzi ba Amerika bazabavuye kuvura abarwayi ba Ebola hanze mu bihugu birimo iyo ndwara. Wari kapitene hakaba n'umunyezamu w'ikipe y'umupira w'amaguru y'igihugu cya Afrika y'Epfo yarasiwe iwe mu rugo I Johannesburg yitaba Imana. Senzo Meyiwa wari ufite imyaka 27 yarashwe n'abagabo babiri binjiye iwe. Undi wari ufatanyije nabo yari ari hanze. Uko hari batatu barirutse, Meyiwa amaze kuraswa. Abandi bantu nako bari mu nzu icyo gihe ntacyo babatwaye. Ibitangazamakuru byo mu karere byavuze ko ari abageragezaga kwiba ariko ntabyo polisi yari yemeza. Hashyizweho igihembo cy'amadolari 14,000 ku muntu uzatanga amakuru hazatuma abarashe Senzo Meyiwa w'ikipe ya Orlando Pirates atabwa muri yombi. Iyi ni impanuka ya kabiri ihekuye siporo muri Afurika y'Epfo mu minsi itatu gusa. Umwatlete wabaye champion mu kwiruka metero 800 mu mwaka w'2009 Mburayeni Mulaudzi yahitanywe n'impanuka y'imodoka kwa gatanu. Ishyaka riri ku buyobozi muri Botswana yatsinze amatora y'abadepite yabaye kwa gatanu biha Perezida Ian Khama kuyobora manda ya kabiri. Ishyaka Botswana Democratic Party ryatsindiye imyanya byibura 33 muri 57 inteko ishinga amategeko yahatanirwaga. Ishyaka rishya rishaka impinduka muri demokarasi ryaje ku mwanya wa kabiri mu majwi rigira imyanya byibura 14 y'uruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi. Ishyaka rikenera imyanya 29 kugira ngo riyobore inteko. Bwana Khama ni umuhungu wa kabiri wa perezida wa mbere wa Botswana, Seretse Khama. Ishyaka The Botswana Democratic Party ryayoboye igihugu kuva gihawe ubwigenge n'Ubwongereza. Botswana izwiho kuba kimwe mu bihugu bya Afurika birambyemo demokarasi. Perezida wa Brazil Dilma Rousseff yongeye gutorerwa manda ya kabiri ngo ayobore igihugu cya gatanu mu bunini ku isi. Ku bingana na 98% by'amajwi yamaze kubarurwa, Madame Rousseff yatsindiye 51.5% by'amajwi. Abarwanya ubutegetsi bwa Siriya bavuze ko abantu barenga 800 biciwe mu mirwano I Kobani mu byumweru 6 by'ubushyamirane hagati y'abarwanya ba Leta Islamique n'abarwanya b'abakurude bashaka kugenzura umujyi wo muri Siriya wegereye umupaka w'amajyepfo n'igihugu cya Turukiya. Muri Libani abasirikare bahanganye n'abarwanyi ba Kisilamu i Tripoli. Guverinoma yohereje amakamyo y'igisirikare menshi n'ibimodoka bya burende hamwe n'abakomando mu mujyi wa kabiri mu bunini wa Libani. Igisirikare cyavuze ko abasirikare batandatu biciwe muri iyo mirwano yabereye mu mujyi wo ku cyambu majyaruguru hamwe n'abasirikare babiri. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byavuze ko abarwanyi 9 bishwe. Ingabo z'Ubwongereza n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarangije ku mugaragaro urugamba mu ntara ya Helmand mu majyepfo ya Afghanistan, zishyikiriza ibintu byose bishinzwe umutekano ikigo kinini cya gisirikare muri Afghanistan. Mu gihe abasirikare bose barimo kuhava, abandi 12,000 b'amahanga bazaguma mu gihugu nyuma y'ukwezi kwa 12 baha imyitozo inama n'inama ingabo za Afghanistan. Mu gihugu cya Misiri urukiko rwahamije ibyaha abantu 23 b'urubyiruko rushyigikiye demokarasi ruzira kuba ngo rwarakoresheje imyigaragambyo itemewe n'amategeko rubakatira imyaka 3 y'igifungo nubwo amahanga yo yasabaga ko barekurwa. Urugo rugomo rwatawe muri yombi abo urugo rubyiruko rwatawe muri yombi mu kwezi kwa gatandatu rushinjwa kurenga ku itegeko nshinga ngo ku itegeko rica imyigaragambyo yose ariko rushyikiwe na polisi.
Turamushimiye mugenzi wacu utubwiye ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi ndetse no muri Afrika. Tubibutse ko muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu byose ku rubuga rwa internet kuri adresse ikurikira www.voanews.com/centralafrica. Cyangwa se mwatwandikira kuri adresse yacu ya email radio@voanews.com ndetse no kuri radio@gmail.com. Naho kuri Facebook mwakurikira ibiganiro byacu byose mukoresheje ijambo radio yacu VOA. Mukomeje kutwumva ariko tugeze kuri wa mwanya wahariwe siporo n'imikino mu rwego mpuzamahanga ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Turahera kuri siporo mu rwego mpuzamahanga.
Bakunzi ba siporo mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Muracyari kumwe na Eugenia Mukankusi. Turebere hamwe siporo n'imikino mu rwego mpuzamahanga. Turibanda uyu munsi ku mupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi. Duhere mu Bwongereza aho shampiyona yakomeje muri iyi weekend ishize. Mu mikino yari yitezwe ejo ku cyumweru, Manchester United yaguye miswi na Chelsea igitego kimwe kuri kimwe. Igitego cya Manchester United cyabonetse ku munota wa 90 cyinjijwe na Van Persie. Igitego cya Chelsea cy'umutwe cyo cyinjijwe na Didier Drogba ku munota wa 53. Kunganya kwa Chelsea ntibyashimishije na gato umutoza wayo Jose Mourinho wanabigaragaje umukino urangiye. Mu yindi mikino, West Ham yatsinze 2-1 ikipe Manchester City yagukanye igikombe cya shampiyona umwaka ushize. Liverpool yanganyije na Hull ubusa ku busa, naho Arsenal itsinda Sunderland 2-0. Ubu ku rutonde rwa shampiyona y'Ubwongereza dore uko amakipe ahagaze. Iya mbere ni Chelsea, iya kabiri ni Southampton, West Ham iza ku mwanya wa kane, naho Arsenal ni ya gatanu. Muri shampiyona y'Ubudage ejo ikipe Bayern Munich yatunguwe no kunganya 0-0 n'ikipe Borussia Mönchengladbach. Tubibutse ko muri iki cyumweru gishize iyi Bayern Munich yatsinze ikipe AS Roma, ikipe yo mu Butaliyani, ibitego 7 byose kuri kimwe mu irushanwa Ligue des Champions ry'amakipe yatwaye ibikombe mu bihugu mu Burayi. Muri championnat ya Espagne ejo bundi kwa gatandatu nibwo habaye umukino wa mbere w'abakeba babiri, Real Madrid na Barcelona FC. Uwo mukino wabereye ku kibuga cya Real Madrid, warangiye Real Madrid itsinze Barcelona ibitego 3-1. Ibitego 3 bya Real Madrid byatsinzwe na Cristiano Ronaldo kuri penalty, Pepe na Karim Benzema. Igitego rukumbi cya Barcelone kinjijwe na kabuhariwe Neymar. Ubu ku rutonde rwa shampiyona ya Espagne, Barcelone ni ya mbere, Sevilla iza ku mwanya wa kabiri, naho Real Madrid iri ku mwanya wa gatatu. Valencia ni ya kane, naho Atletico Madrid iza ku mwanya wa gatanu. Turebe gato muri shampiyona y'Ubufaransa. Mu mikino yabaye ejo bundi kwa gatandatu, Paris Saint-Germain yatsinze Bordeaux ibitego 3-0, Nantes itsinda Evian 2-0, Lorient yatsinze Cayenne 2-1, Rennes itsinda Montpellier 1-0, naho Monaco itsinda Bastia ibitego 3-1. Ku rutonde ya mbere ni Marseille, Paris Saint-Germain iza ku mwanya wa kabiri, Saint-Étienne ni ya gatatu, umwanya wa kane uzaho Nantes, naho Bordeaux ni ya gatanu. Tukiri mu mupira w'amaguru mu irushanwa CONCACAF, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Amerika ya ruguru niyo hagati, ikipe ya Amerika yatsinze Costa Rica ibitego 6-0. Uwo mukino habereye mu mujyi wa Chester muri leta ya Pennsylvania. Abatwumva aha niho dusoreje ikiganiro cya siporo mu rwego mpuzamahanga mugejejweho na Eugenie Mukankusi. Naho mukanya.
Turamushimiye mugenzi wacu. Noneho amakuru ya siporo n'imikino mu karere k'ibiyaga bigari, turahera mu Burundi twumva mugenzi wacu Désiré Hatungimana.
Kuno w'Imana niho hasozegwa inkino za basketball zari zaninganijwe n'ishyirahamwe ASE Genocide Cirimoso mu ntumbero yo kwibuka abahitanye n'urwimo ku mwaka w'1993. Urukino rwa nyuma muri basketball rukaba rwahuje umugwi w'Urunani n'umugwi wa New Star. Rukino rutoroshe na gatoya, abarurezi bakaba bataryohewe cyane kubona imvura zirahagarika urwo rukino umwanya utari muke. Urunani rukaba rwatahukanye intsinzi y'amanota 59-58 y'umugwi wa New Star. Aaron Kagabo amenyereza umugwi w'Urunani akaba yamenyesheje yuko ngo umugwi wiwe wifashe neza, ngo nta bwoba imbere ya New Star, kandi ngo no mu higanwa ngo umukenyuro wiwe ngo urabona ko uzaba ugifise akamaro.
New Star ni ekipe yaronde abakenyi ya gauche a droite hanze bararanforsa, mugabo twe twagumye twenyene, mugabo ni ekipe ikwiratera imbere ishaka kurondera ingene itsinda Urunani. Kwebwe nkuko mabibonye urukinyi rwa rusheme gose, abakinyi bacu nka bose ni bakinyi nkuko bora bakinya, numva babuza abantu bakinana kwa New Star Vema yari kudutsinda, mugabo ni bari kuri nivo yacu, mugabo nimwe buri mwabonye uko mu nyuma tutumase kwitoraga akagatotse twatse dukosora twa turabaruta.
Ntabwo ba ubona mwihiganwa mwatanguye na buryo tubona ko batera bacu imbere.
Umukocha wese yamafise ubwoba ahari hose. Ubwoba twebwe tububwanira muri entrainement niyo inkinzo yacu, umva twe turimenyereza twoma tumenyereza kugira ngo dutere imbere, kuba nabandi nibicaye baguma bimenyereza, donc twe tuguma tumenyereza kugira ngo twe gutere imbere twe kugumana ikibanza.
Kubijanye niyo mvura yaguye agasakisaki ikazirahagarika ku rukino, Aaron Kagabo amenyesha yuko ngo ari ibintu bibi cyane kuko ngo ituma abakinyi basubira nk'abatarakina ugasanga baratakaje aho bari bageze, ngo umumenyereza rero akaguma asubiramwo kandi yari yatanze impanuro hakiri kare agasaba abarongoye igihugu kubaka ibibuga ngo kuko Burundi busigara bwa nyuma muri kano karere.
Urukino rugenda ruhagarara kubera imvura nk'iminota irenga 20, umukinyi yashushe bigaca asubira guhagarara kugira ngo asubire mu kibuga, bica bimutuma asubira inyuma ugasanga asubiye gutangura gushasha, aho n'abandi bigaca bitera ingorane ku bantu bamwe ku buryo icyo ni kwita concentration ikigabanuka mu bakinyi. Asubiye gutangura acasubira gutangura gushasha ugasanga ivyo biriko bironona urukino biriko bironona ama strategy umukoce aba yafashe ugasanga ibintu ntibigiye neza ugasanga urukino ukora subira inyuma kugira ngo abakenye basubire gutera imbere bigafata umwanya munini ayo namakosa sana kandi iyo tumwa dukusaba yuko borondera ingene kuba nitwe dusigaye Burundi twagira ikibuga gifuse muri aka karere kiwacu ubonye basketi wacu nibaza yuko twotera kangwa karondera ingene bubaka n'ikibuga kimwe abakenye bazura bakiramo n'imvura iguye nibidukoreko
twamenyesha yuko mu gice cya kabiri gishyira cyanyuma urunani bari rwatsinze muzinga New Star nayo itsinda umugwi wa Dinamo ku munsi wa gatandatu naho muri commune Kanyosha kuri Olympic Africa niho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yashira itafari rya mbere kunyubakwa izokoreramwo amashirahamwe y'u Burundi y'inkino Evariste Ndashimiye arongoye Komite National Olympique yamenyeshije ko arakanyamuneza ntangere kubona balance akaryo kukubaka inyubakwa yaho bazokorera ngo bizofasha cyane gose amashirahamwe y'inkino mu Burundi ataranasanzwe afise ahakorera
ni igikorwa cyo kubaka icicaro cyo cishirahamwe rihuza amashirahamwe arongoye inkino zinyuranye mu gihugu cy'u Burundi ico cicaro si cyo shirahamwe gusa ni icamashirahamwe arabivye inkino mu Burundi ama federation kuko musanze mubizi uko Komite National Olympique y'u Burundi ari ihuriro rya federasiyo rero inyubakwa ni cicaro no vuga nti ni nka eta major ya sport mu Burundi tugomba kubaka twubatse iyi nyubakwa mu kigo dusaze twateguriye imigambi ikomeye cyane iki kigo twovuga mu kirundi yuko ari kigo cyo kurera ugwaruka biciye mu nkino mwabonye ko mu mugambi turamaze gushika ku cyambere turakora ikibuga cy'inkino gifise ibipimo bikwiye byemewe na karyo rero keza tuzoba turose kukwegera ahantu tuzokwigirishiriza ubwo gwaruka
iyo nzu izotwara imiliyoni 240 y'amafaranga y'amarundi ngo ntangorane bizotera nkuko Evariste Ndashimiye yamenyesha ngo kuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaze kwemera yuko azotanga isima n'amabati bizokora kuri iyo nyubakwa mu mupira w'amaguru naho kundwe igiri umunani umugwi wa Vitaro waratsinze Academy Cite ibitsindo bitanu ku busa uca ubugumana ikibanza ca mbere n'amanota 21 kuri 28 uwo mugwi rero bikaba biboneka yuko uno mwaka bigoye kuzowuca imbere kugiye kuraba no mugwi wikomeje ku mpande zose kandi ofisi n'abawushigikiye batari bake Desiratunyimana Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze cyane Desire Hatungimana ho ibujumbura mu Burundi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda nawe uri Kigali mu Rwanda yaduteguriye ikiganiro cya siporo n'imikino Jean-Claude umwanya nuwawe
iminsi 19 yonyine niyo isigaye kugira ngo amakipe 16 azitabira isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu turu di Rwanda ahatanire kugiye gukana muri uyu mwaka 2014 turakomeza kubagezaho ibyagiye birangira irushanwa rihuza imbaga mu minsi yashize ni kunshuro ya gatandatu turu di Rwanda izabibaye kuva yashyirwa kuri gahunda y'amasiganwa y'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi dusubije amaso inyuma tukareba uko iri siganwa ryagenze umwaka ushize uwegukanye umwanya wa mbere ni Dylan Gildleston wo mu ikipe ya Afurika y'Epfo wari userutse kunshuro ya gatatu muri turu di Rwanda ashyirwa ari uko yegukanye ikamba nyuma yo kurangiza ari uwa mbere yavuze ko umuhigo we awugezeho ahita anatangaza ko atazaseruka muri rushanwa muri uyu mwaka wa 2014
Shobora kujya mu yindi kipe umwaka utaha bikaba bitazanshobokera kwitabira turu di Rwanda kuko ari rushanwa iyo kipe yanjye nshya izitabira kandi rizabera nyine muri Afurika y'Epfo riranakomeye kandi kurushira ingiri turimo urumva rero shobora kutaboneka muri 2014 nzaba ndi kumwe n'ikipe yanjye nshya ariyo Bonitas yo muri Afurika y'Epfo
Team Bonitas, South African team
Umwanya wa kabiri wegukanywe nanone n'undi munyafurika y'Epfo Luis Mentiers wo mu ikipe ya MTN Kubeka ibi byaje bishimangira ko kunshure eshanu zikurikiranya abakinyi bagiye baza mu myanya ibiri ya mbere muri turu di Rwanda babaga bakomoka mu gihugu kimwe mu mwaka wa 2009 uwa mbere yabaye umunyamaroke Adil Jelour akurikirwa na mugenzi we Abdelatif Sadoun muri 2010 ku isonga y'iri siganwa haje abanyeritereya babiri aribo Daniel Tecrehmanot na Nathanael Berhane abanyamerika Reinen Kier na Joseph Roscoff bo mu ikipe yitwaga Team Type 1 Sanofi nibo bahize abandi mu isiganwa ry'umwaka 2011 muri 2012 imyanya ibiri ya mbere yabaye ya Lir Darren na Dylan Gildleston bombi bo muri Afrika y'Epfo. Itangazamakuru ryo hirya no hino rikurikirana imigendekere y'isiganwa turu y'u Rwanda. Uyu numwe mu banyamakuru b'abanyarwanda uvuga uko yabonye uburyo iryo mwaka ushize byagenze.
Nitwa Nkusi Denis Arias mutangazaje nkabankorera Gisango Star irushanwa nari kurikiranye guhera rigitangira. Rigitangira wabonaga kandi irushanwa abantu benshi bari baje n'abafana benshi bari bagaragara benshi ku masteri yatandukanye twagiye turangiza cyangwa mu mihanda igitandukanye twagiye ducamo. Irushanwa rero ryari ririmo bakinnyi benshi b'abahanga kuko urebye aha mukinnyi n'umwe twavuga ati yari yarutaga abandi cyane ku buryo uvuga ati uyu ashobora kuba isa n'isaha araza kubasiga nk'uko twagiye tubona tekinoloji bazaga mu Rwanda.
Abashinzwe imirimo yo gutegura isiganwa turu y'u Rwanda nabo bishimiye uko iyo mwaka ushize yagenze.
Nitwa Murenzi Emmanuel aba ndi umunyamabanga uhoraho ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda. Buri mwaka dusanga twebwe imitegurire yacu hari ikigenda cyiyongeraho birushaho kugenda neza nkaba mbona ni nayo ntego yacu ku buryo uyu mwaka urangiye twishimiye uko turu y'u Rwanda yagenze muri rusange.
Akarusho mwavuga kagaragaye nakahe?
Muri uyu mwaka akarusho tubona kaje mu nuko twari dufite amakipe akomeye yitabiriye turu y'u Rwanda. Inzira nshya turu yaciyemo abanyarwanda bo mu bice bitandukanye by'igihugu babashe kubona turu y'u Rwanda. Hanyuma kandi n'ubwitabire bw'abafana babaye benshi cyane ku mihanda ku buryo tubona ko abanyarwanda bishimiye turu y'u Rwanda uyu mwaka.
Mu byerekezo bishya abazasiganwa muri turu y'u Rwanda uyu mwaka 2014 bazajyamo harimo Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba na Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Zacu muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubibutse ko mu kanya gato guhera isa 12 muza gukurikira ikiganiro dusangira ijambo ku murongo wa FM 104.3 i Kigali mu Rwanda ndetse no kuri radio inshuti ya bose ku murongo wa FM 88.3 i Kigali mu Rwanda. Ni ijwi rya Amerika i Washington DC abakomeje kutwumva. Ubu noneho ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nubwo icyorezo cya Ebola cyatangiriye muri Afrika y'Uburengerazuba, ingaruka zacyo ziragenda zirushaho gukwirakwira isi. Mu ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi 2014 nibwo umuntu wa mbere wanduye iyi ndwara yamenyekanye mu majyepfo y'igihugu cya Guinea, ariko icyo cyorezo cyahise gikwirakwira ibindi bihugu birimo Liberia, Sierra Leone, Nigeria na Senegal. Ku bantu 100 banduriye indwara, 70 barapfa. Kugeza ubu imaze kwica abarenga 4,500 mu burengerazuba bwa Afrika. Indwara nk'iyi ntigira kandi ntiyubahiriza imipaka nk'uko byagaragaye mu minsi ishize, aho abarwayi b'iyi ndwara babonetse mu bihugu nka Senegal, Nigeria, Ubudage, Espagne na hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indwara ya Ebola nta muti cyangwa urukingo ifite. Uburyo buhari bwo kwirinda ikwirakwiza ry'iyi ndwara nuko yakumirwa ku isoko yayo mu burengerazuba bwa Afrika. Ariko kugira ngo bigerweho birasaba amafaranga, ibikoresho, imiti n'ubunararibonye mu guhangana n'indwara z'ibyorezo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gufata iya mbere mu gutanga ubwo bufasha. Kugeza magingo ya Amerika imaze gutanga inkunga ya miliyoni 258 z'amadolari ikaba kandi igiye kohereza abasirikare 400 muri Afrika gufasha guhangana n'icyo cyorezo cya Ebola. Nanone kandi Amerika yatangiye kubakisha ibigo by'ubuzima 17 bizajya byakira abarwayi ba Ebola kimwe no gutangaza laboratoire zigendanwa zifasha gupima abarwayi. Ministri w'ububanyi n'amahanga John Kerry yavuze ko Amerika ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ifashe guhagarika ikwirakwira rya Ebola, ariko avuga ko ibyo Amerika itabikora yonyine ko hakenewe inkunga ziturutse mu bindi bihugu n'imiryango.
And we've been raising this issue in every single bilateral meeting that I have, but we know that nothing that one, two, three countries do together is going to solve it. We have to all be engaged in this.
Twamaze dushikiriza iki kibazo igihe cyose twagiranye inama n'ibihugu duciriritse, nyamara turazi ko ata kintu na kimwe gikozwe n'igihugu kimwe, bibiri canke bitatu kizogira icyo gishyitseko. Ibihugu byose biterezwa guhagurukira icyo kibazo. Nta gihugu na kimwe kirekuriwe kuguma kireze amaboko mu byerekeye gutanga intererano mu twe twigoro. Byongeye, ibintu byose dukora bizogira akamaro ari uko dukoreye hamwe mu twe twigoro hamwe no mu ntererano dutanga.
John Kerry yakomeje avuga ko niba Ebola idahagurukiwe ishobora kuzaba nk'ibindi byorezo nka sida n'imbasa byafashe isi imyaka myinshi kubirwanya. Ebola ni icyorezo kireba buri muntu na buri gihugu, ariyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba amahanga gushyira hamwe bakayirwanya.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti z'ijwi ry'Amerika, mu kanya gato turasoza ibiganiro byacu, ariko mureke mugenzi wacu abanze muri make atwibutse amakuru avugwa ku isi muri uyu mwanya.
Urakoze Tene Karekezi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje intumwa mu burengerazuba bwa Afurika gusuzuma aho ibyerekeye kurwanya Ebola bigeze. Ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye yatangiye uruzinduko mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika kugira ngo arebe inkunga y'amahanga, inkunga ibyo bihugu bikeneye mu guhangana n'icyorezo cya Ebola. Uwari kapiteni w'ikipe y'umupira w'amaguru y'igihugu cya Afurika y'Epfo yarasiwe iwe hafi ya Johannesburg yitaba Imana. Senzo Meyiwa horifite imyaka 27 yarashwe n'abagabo babiri binjiye iwe mu nzu, undi warufatanije nabo yari hanze. Uko ari batatu barirutse, Meyiwa amaze kuraswa. Abandi bantu bari mu nzu icyo gihe ntacyo babatwaye. Ishyaka riri ku buyobozi muri Botswana ryatsinze amatora y'abadepite yabaye kwa gatanu, biha Perezida Hainkama imanda kuyobora indi manda ya kabiri. Ishyaka Botswana Democratic Party ryatsindiye imyanya byibura 33 muri 57 y'inteko ishinga amategeko yahatanirwaga. Perezida wa Brazil Dilma Rousseff yongeye gutorerwa manda ya kabiri ngo ayobore igihugu kinini cya gatanu mu bunini ku isi. Kubigana kuri 98% by'amajwi yamaze kubarurwa, Madame Rousseff yatsindiye 51.5% by'amajwi.
Turamushimiye mugenzi wacu utwibukije amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri uyu mwanya. Abakomeje kutwumva namwe kandi inshuti zacu mutwumva buri munsi, iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ntimuve kandi ku maradio yanyu. Mu kanya gato murakurikira ikiganiro dusangira ijambo kimara hafi iminota 30 yose. Nongeye kandi kubifuriza umunsi mwiza kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington DC.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.